ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi y'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ngirango hari nubwo tuvuge kuri muzima ntibisobanura ko igihe cyose uzakomeza kuba muzima mu gihe udafashe ingamba zikomeye. Icya mbere rero ni uko ugomba kwirinda yandurira mu maraso cyangwa se by'umwihariko mu bikomere mu gihe uhuye n'uyirwaye.
Uyo ni muganga Nsavyimana Emile Hayaga n'umunyagihugu yarahejeje kwipimisha ingwara ya hepatite amugira inama ikuntu yobandanya yirinda iyo ngwara. Inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye impanuro z'ishirahamwe Ajebu mu Burundi kujanye n'igihano co gupfungwa hamwe n'ingingo y'inteko zicungera umutekano mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo gucungera bimwe bikomeye umutekano w'abasivile n'abakenyezi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Rekado tangure kubakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Abanyamisiri bashika kuri 90% kwijana baratoye bongera baremeza ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro bigashobora kongereza ibiringo bya Perezida Abdel Fattah el-Sisi gutwara gushika mu 2030. Mukuru wa komisiyo ijejwe gutegura amatora muri ico gihugu ejo kwa kabiri niho yatangaje ibiharuro vyavuye muri aya matora ya kamarampaka. Abatemera iyo kamarampaka bavuga ko iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rigiye gusubiza inyuma ibyifuzo vya demokrasi vyo mu 2011 igihe abanyagihugu bavira hasi rimwe bakuraho intwaro y'igikenye ya Hosni Mubarak yari amaze imyaka 30 ku butegetsi. Nabashigikiye ingingo bavuga ko bizofasha igihugu gutekana no gukemura ibibazo by'ubutunzi. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara k'uburenganzira bwa muntu Amnesty International nayo ryashikirije ko iryo hinduka rizokongereza ingeso yo kudahana abahungabanya agateka ka muntu barimwo n'abajejwe umutekano muri ico gihugu. Abategetsi ba Somalia bavuga ko umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa Al-Shabaab yiyonkoye kuri uwo muhari witerabwoba mu nyuma yishikana kuri leta ya Somalia mu bumanuka bushira uburengero bw'intara ya Gedo. Abategetsi bavuga ko uwo mutegetsi Aden Abdi Mohamed yishikanye ejo kuwa kabiri hafi y'igisagara cya Bardere. Aden Mbobe yishikanye rero hamwe n'uwundi mutegetsi wa Al-Shabaab azwi ku izina rya Fud Aden Muhammad yarashinzwe ibikorwa byo gutoza amakori muri uyu muhari. Obe yarashinzwe nawe amabanga atandukanye muri Al-Shabaab ariko yishikanye ejo yari mukuru ashinzwe ibisohoka n'ivyinjira muri uyu muhari mu ntara ya Lowa Juba nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Somalia. Abari mu myekano muri Sudani jo kwa kabiri barongereje akamu gasaba abategetsi ba gisirikare guha ubutegetsi abasivile inyuma yo gukura ku butegetsi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane. Perezida Omar al-Bashir yararongoye ico gihugu mu myaka irenga 30. Abanyagihugu baharurwa mu majana bashitse kuwa kabiri Khartoum baje mu matereni guha inguvu abandi bari ku murwa mukuru basaba ubutegetsi bwa gisirikare gukinjura. Ariko hari kutabona ibintu kumwe kukuntu ico gihugu kizorongorwa muri kazoza. Abategetsi b'ibihugu vya Afrika bakoraniye mu nama yihuta i Cairo muri Misiri ejo kuwa kabiri kurabira hamwe umugambi w'akanama k'abasirikare ko gutwara igihugu mu kiringo cy'imfata kibanza cy'imyaka ibiri. Abateguye myerekano bashaka ko ubutegetsi bushikirizwa abanyagihugu mu mezi atatu. Bahagaritse ibiganiro n'abasirikare ku munsi w'Imana bavuga ko uruhara abo basirikare bagize mu ntwaro ya Bashir badashobora kumvikana. Mu makungu mushikiranganje wa mbere wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe yashikirije ko ibitero vya bombe vyabiyahuzi vyakozwe ku munsi w'Imana wa Pasika bishobora kuba vyakozwe n'abashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu za wamaze kwemanga ko ari wo uri nyuma y'ivyo bitero. Uwundi mutegetsi wa Sri Lanka yashikirije ko ivyo bitero kwabaye kwihora ibitero vy'iterabwoba vyabaye mu musigiti muri Nouvelle-Zélande mu kwezi guheze. Hechi kwa kabiri igihugu cha Sri Lanka chari mumusi wo kugandara mu gihe ibitigiri by'abafuye viyongere gushika ku 321. Ibyo bisasu byaturitse mu mahoteli ane hamwe n'amasengero atatu byari bitumbereye ba mukera rugendo hamwe n'abakristo bari gusenga. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ryo kwa kabiri umushikiranganji wa mbere wa Sri Lanka yavuze ko bagiye gukurikirana amatohoza ku byashikirijwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu yemeje ko yemeza re kandi ko uwo muhari wigambye bishoboka ko uri nyuma y'ivyo bitero. Nayo muri libishira hamwe impuzema ku ryita ku magara y'abantu MS rishikiriza ko abantu amajana 234 bamaze kwicwa abandi 1,266 barakomereka mu ndwi zitatu zo gutana mu mitwe hagati ya mareta adacana waka agomba kwigarurira kugenzura ubutegetsi muri Libya. OMS ivuga ko abasivile benshi bariko bararondera guhungira imirwano mu nyubakwa zo kubungabunga amagara y'abantu ariko ikavuga ko ihangayikishijwe n'ibihumbi by'abantu bafatiwe mu mabohero ari hafi yahabera imirwano. Haruhande yako kamu ko guhagarika imirwano abategetsi ba ONU bavuga ko bakeneye imiliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha abasivile muri Libya basinzikajwe n'izo ntambara.
Rakozi Aloisa kuma kuru weje kudushikiriza tubibutse nshuti mwese ko muri kamwe nabandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi kudukurikira ku kibanza twandikira kwa makuru we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ishirahamwe ryishinze guhanira ubutungane mu Burundi Ajibu Ngenderingingo risaba amasentare kutama yashize imbere igihano cyo gufunga abagirizwa ibyaha. Abayobozi b'iryo shirahamwe basaba ko hotegekanywa n'ibindi bintu byosubirira ico gihano. Iyi nkuru yakurikiranywe ni radio ijwi rya Amerika mushikizwa na n'umumenyesha bakuru Pierre Claver Nyankuru ari mu Rwanda.
Amashana mugitaho agateka kabafunzwe yabonako igitigiri cabo kiguma ari kinene naho umukuru w'igihugu adasiba gutanga ikigongwe ku banyororo buri mwaka. Rimwe muri ayo mashiramwe Ajebu gishinze guharanira ubutungane ribonako ari ntambamye nyamukuru mu kubahiriza agateka k'abanyororo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Salvatore Minani ari nawe arongwe iryo shami Ajebu atanga akarorero ko mwibohero rikuru rya mpemba ririmo abarenga inshuro zitatu abo ryategerezwa kwakira asaba ubutungane ko bwoja buriga ibindi bihano byotangwa aho gufunga abantu.
Twashaka tubuze ko umunyororo naho yoba afunzwe ariko arakurikiza igihano bamushiriye agumana agateka kazi na muntu ari nacyo gituma twashaka dutumirire abafise icyo bofasha bose kugira ngo babikore vuba bwango kugira ngo ibi bintu bihinduke. Amasentare twashaka cyasabe ko batoshira imbere gufunga kuko hariho ibindi bihano bishobora gucibwa umuntu yakoze icyaha. Hari ibikorwa bishobora kugira akamaro abantu muri rusange cyangwa umuntu ashobora kumucira igihano mugabo bagashyiraho imvo zimwe zimwe azobaza gukurikiza maze uwo muntu akamera nk'uwidegereza akaja mwico gihano ari uko imvo bashizeho atazikurikije honyene.
Minani Salvatore yavuze ko abanyororo benshi bafise igihano co gufungwa munsi y'imyaka ibiri. ivyo biruko mu gihe igitabo mpana vyaha co mu Burundi kirekurira umucamanza gushobora kumuha ikindi gihano ku bwo wasanzwe ari no mushinga amanza Minani Salvatore avuga ko inama nshinga mateka ishobora kugira ico koze kugira ngo bagabanuke
inama nshinga mateka iyo bibaye ngombwa kandi iyo ivy'amateka atekanya bikwiye ishobora kugira ico bita amnesty no kuvuga bagashiraho ibyirizwa bituma badakurikira ivyaha ibishanye biriya cyangwa batabandanya bakurikira abantu bamaze guhanwa ku vyaha ibicanye biriya.
Uretse iyo ngorane y'ubushobozi buke mu kwakira abanyororo Ishirahamwe AGEBU rivuga ko n'abacamanza batihuta gukora amadosiye yabo ngo ave mu nzira, rivuga ko rizi n'abaheza igihano cabo ariko bakaguma bafunzwe. Kuri ivyo umushikiranganje w'ubutungane Emeru Rantine Kanyana asaba ko uri muri uwo mugwi yo bimenyesha hakiri kare. Yabishikirije ku munsi wa gatanu mw'ibohero rikuru rya Mpimba igihe abafungwa bagera ku 70 bari barekuwe ku kigongwe catanzwe n'umukuru w'igihugu.
Twifuza ko umunyororo wose yoba mu ibohero ari uko yakira urubanza. Umunyororo afise ingorane, arafise uburenganzira kwandika kwandiko akaturungikira kugira ngo twige ivyiyo. Tugaje dusaba rero umukuru w'ibohero naho akorana kumunyororo yifuje kwandikira abategetsi ibyo yifuza mu ntungane bo mwakirira ubwo gwete bakarushikiriza iyo tegereza kuri.
Abanyororo barenga 111 nibo bafungiwe mu mabohero 11 ari mu gihugu cyose. Ibohero rikuru rya Mpimba rikaba rifisemo ibice birenga 38% by'abanyororo nk'uko bivugwa n'abarongoye amabohero mu Burundi.
Urakoze Claver. Mu Rwanda umushikiza manza yarasavye sentare gutegeka umumenyesha makuru Robert Mugabe kwemera gufatwa ibipimo vya ADN kugira ngo haboneke ibimenyetso ku vyaha yagirizwa uregwa wewe. Avuga ko ari ngombwa kubanza kumenyesha ivyavuye mu bipimo bamufashe mbere, akanasaba gufungurwa vy'agateganyo. Ubutungane bumurega ko yashurashuje abakobwa babiri bo mu rugo rumwe, arahakana ivyo vyaha vyose akavuga ko bifise umugambi wo kumuremeka inkoni shushe. Ni inkuru ya Eric Bagiruza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ubushinjacyaha nibwo bwatangiranye ijambo busobanura impamvu bwahisemo kongera gutumiza umunyamakuru Bwana Robert Mugabe ngo musabire gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bw'umukoraho iperereza. Burakomeza kuvuga ko bukeneye kongera kumufata ibipimo by'uturemagingo twa ADN bukabijyana kubipimisha mu Budage kuko laboratwari y'igihugu itabasha kubipima. Ubushinjacyaha buravuga ko bwinginze kenshi Bwana Mugabe ngo bumupimishe n'umwe mu bakobwa aregwa gusambanya, ariko ari inangira arabyanga kandi ngo birarushaho kudindiza urubanza. Ubushinjacyaha bugasaba urukiko gutegeka kuregwa pimwa ku nshuro ya kabiri kugira ngo ibyo bimenyetso biboneke. Bwisunze inyigo z'amategeko, ubushinjacyaha buvuga ko bushobora gukomeza gusabira gufungwa by'agateganyo uregwa mu gihe cy'umwaka w'ukora iperereza. Umucamanza yibukije uregwa ko ari we bifitiye inyungu kwemera gufatwa ibipimo urubanza rukabona gutangira mu mizi. Bwana Mugabe watindanye ijambo yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bugamije kuyobya urukiko mu byo burubwira. Yavuze ko atanze gufatwa ADN bwa kabiri, ariko avuga ko ataramenya n'ibyavuye mu ya mbere. Yikomye ubushinjacyaha ko murega ibyo yita ibihimbano bugamije kumwangiriza isura no kumukura mu mugabo w'itangazamakuru. Avuga ko abonye ibimenyetso bya mbere ako kanya yahita yemera agafatwa n'ibipimo bya kabiri. Aravuga ko ari we bifitiye inyungu mu gufatanya n'ubushinjacyaha bikagaragara ko ari umwere. Umunyamakuru Mugabe yikomye Bwana Kabe Habimana umushinja ko ikibazo yagihinduye icye bwitaho kuba icy'urwego rw'ubushinjacyaha. Yumvikanisha ko laboratwari y'igihugu yagombye kumupima ibifitiye ububasha bitabaye ngombwa kujyana ibipimo mu Budage. Ku ngingo yo kuba ariwe ko yanga gusohoka muri gereza ngo bamujyane kumufata ibipimo bya ADN, Mugabe yagize ati "Umushinjacyaha bivuga wagira ngo ndi muri hoteli y'inyenyeri eshanu nishimiye kubamo." Ati "Harimo n'agashinyaguro." Asaba ko ibyo umushinjacyaha asaba yabicisha mu mucyo kandi mu buryo bwa kimwuga maze akamworohereza akamufasha. Yongeye gushimangira ko nk'uko nta tegeko ribuza ubushinjacyaha kumupimisha inshuro zirenze imwe, ari nako ntari hatira Mugabe gupima birenze rimwe. Mwiburanisha riheruka Mugabe yari yabwiye urukiko ko umushinjacyaha yamwibwiriye ko ibimenyetso bya mbere bamufashe byatakaye. Umucamanza yashatse kumenya niba igihe hataragaragara ibyavuye mu iperereza rya mbere Mugabe atakwemera ko iperereza rya kabiri rimukorwaho. Yasubije ko afite uburenganzira bwo gukurikirana dosiye y'urubanza rw'akamenya aho rugeze. Yasabye ko niba umushinjacyaha atemera kumugaragariza ibyo bimenyetso yabigaragariza urukiko. Umucamanza yahise ahindukirira umushinjacyaha amubaza niba ibyakozwe mu iperereza rya mbere hari aho byaba bibitse. Yasubije ko bihari ariko bitagaragara mu rubanza rutaratangira mu mizi. Bwana Habimana Kabe yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umunyamakuru Mugabe ashinje ibyaha byo gusambanya abakobwa babiri. Mugabe yasabye urukiko kuzajya kuri Rwanda Forensic Laboratory rukamenya ibyo bashoboye gukora mu gihugu n'ibyo bajyana mu mahanga. Maître Marie José wa Maria wunganira umunyamakuru Mugabe yabwiye urukiko ko ababuranyi bombi bareshya imbere y'amategeko. Asaba ko yunganira yamenyeshwa ibyavuye mu iperereza rya mbere, yibukije ko ibyo aregwa ari ibyaha biremereye bishobora no kumuheza mu munyururu, kandi ko urubanza ruri mu rukiko bitatuma ibyagezweho mu iperereza batabimenya. Arafata ibivugwa n'uruhande bahanganye nko gushaka impamvu zo kuguma gufunga Mugabe, kandi ko bigoye kugirira icyizere ibyafatwa ku nshuro ya kabiri mu gihe batarabona n'ibyavuye mu bya mbere. Maître Uwamariya yavuze ko icyo bakeneye ari ukumenya ukuri ubundi bagafatanya n'ubushinjacyaha. Umucamanza yongeye kubaza ubushinjacyaha niba igihe Bwana Mugabe yaramuka akomeje kwinangira akanga ko bamupima bwa kabiri, iperereza bwamukoragaho ryaba rirangiriye aho. Bwabwira urukiko ko kuri ubu ntacyo bwasubiza kuri icyo kibazo, ahubwo bwategereza icyemezo cyazafatwa. Mugabe nawe yisunze ingingo z'amategeko, yibukije ko aho urubanza rwaba rugezeho suregwa ashobora gusaba ko urukiko rumurekura by'agateganyo. Yasabye gutesha agaciro ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo gukomeza kumugumisha mu munyururu. Yasabye urukiko kumufungura by'agateganyo rukamutegeka ibyo yagomba kubahiriza. Asoza agira ati harakabaho ubutabera. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize wa 2018 nibwo umunyamakuru Bwana Robert Mugabe yatawe muri yombi aregwa ibyaha byo gusambanya abakobwa babiri bo mu rugo rumwe. Yareganwaga n'abaganga babiri kugushaka gukuramo inda y'umwe muri abo bakobwa, ariko uwo bararekuwe by'agateganyo. Ibyaha byose arabihakana akavuga ko ari ibihimbano bigamije kumuhindanyiriza izina. Icyemezo kizamenyekana ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane. Ahawagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Leila Zerugi ahagarariye ingabo za ONU ziri mu gikorwa cyo gucungira umutekano muri Congo avuga ko bagiye gukomeza umugambi wo gucungira umutekano w'abasivile n'abakenyezi. Ni inkuru twateguriwe na Claude Ganza Munyamagana, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Mu kiganiro yarayigiranye n'itangazamakuru, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Madame Leila Zerugi yihanganishije imiryango y'abaganga bapfuye bagerageza kuramira ubuzima bw'abaturage bugarijwe n'icyorezo cya virusi ya Ebola mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri. Yagarutse ariko no ku ngingo zirebana n'amahoro n'umutekano n'icyerekezo gishya ku nshingano ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Congo MONUSCO zongeriwe igihe cyo kuba muri Congo kugeza mu mpera z'uyu mwaka. Madamu Leila Zerugi yavuze ko nyuma y'amatora igikurikiyeho hari ugufasha ubutegetsi buriho kwiyubaka, ariko bibanda ku kurengera abasivile nk'inshingano y'ibanze ya MONUSCO. Umwanzuro 2063 wasobanuye neza icyo kurengera abasivile ari cyo, kuko hari ubwo abantu bibwira ko kurengera abasivile ari ukujya mu ntambara, kandi izo ni inshingano z'igisirikare cyonyine. Mu by'ukuri rero kujya mu ntambara siyo ntego, bisaba gushaka impamvu muzi y'ikibazo ukareba uti ese hakorwa iki. Bibaye ari imirwano hagati y'abaturage wabyitwara mute? Ntiwakwica bamwe ngo urengere abandi, kuko si intambara. Nko kurwanya ADF ho ni urugamba kuko ari umutwe mvamahanga. Intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Congo yavuze ko bazakomeza gutera inkunga ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya virusi ya Ebola kugira ngo idakomeza gukwirakwira mu bice bishya ikaba yagera no mu bihugu bihana imbibi na Congo. Avuga ko MONUSCO izakomeza gukorana n'izindi nzego za leta zifasha kwiyubaka, cyakora ko ibyo kuvugurura igisirikare cy'igihugu bitari mu nshingano zayo. Ibirebana no gukingira abasivile, kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ibyo tuzabigiramo uruhare, kimwe no gufasha inzego z'umutekano z'igihugu, ariko sitwe tuzazivugurura. Byumvikane neza, sitwe tuvugurura inzego z'umutekano z'igihugu. Uruhare rwacu ni kuzifasha mu bikoresho, mu buryo bw'ubumenyi n'ibindi nko kuzigira inama. Muri iki gihugu twe turengera uburenganzira bwa muntu no gukingira abaturage. Tuzunganira ubuyobozi kuko ubushake burahari. Ikindi ni ikijyanye no kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro, kandi twagize amahirwe imitwe imwe n'imwe yemera gushyira intwaro hasi ku bushake, kandi si mu gace kamwe gusa. Hari nka Kamwina Nsapo muri Kasai, indi mitwe imba muri Tanganyika, muri Ituri, Kivu zombi, kandi ibi tugomba kugira icyo tubikoraho vuba na bwangu ibintu bigasubira ku murongo. Leila Zerugu avuga ko ikibazo cyo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro yakiganiriyeho kenshi n'umukuru w'igihugu kandi kiri mu murongo mwiza. Yemeza ko ingabo za ONU ziri muri Congo zoherezwa mu duce aho bigaragara ko hari ibyago by'uko abaturage b'abasivile bakwibasirwa kurusha mu bindi bice. Leira Zerugu yatangaje ko atazi niba amezi 9 Monisco yongere wazashira bahita bataha cyangwa bazongererwa ikindi gihe. Ati
Je n'ai pas ni le mandat ni la compétence pour dire
Ntibiri mu nshingano zanje yewe simfite n'ububasha bwo kwemeza igihe tuzagendera. Sinjye ubifataho umwanzuro na akanama k'umutekano ka Onico nyine gafite ubwo bubasha kandi nako kazafata icyemezo. Kandi icyemezo nk'icyo gifatwa ari uko ibintu guko bimeze neza. Tuzakomeza gukorana n'ubutegetsi tureba ibyihutirwa turebe igihe byatwara ngo bibe byashyizwe mu bikorwa. Ibyo tubirebera hamwe n'ubuyobozi bw'igihugu. Avuga kandi ko mu nshingano zo kurengera abasivile bazibanda no gushyigikira umugore no kubafasha mu bibazo bitandukanye bagiye bahura nabyo. Mu kwezi gushize nibwo akanama ka ONU gashinzwe amahoro ku isi kafashe umwanzuro wo kongerera MONUSCO amezi 9 kugira ngo ifashe ubutegetsi gusubiza ibintu mu buryo. Aya mezi 9 zarangira ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude. Abantu bitwaje igwanisho yike kwa abagwanyi barundi baraturiye imodoka itwara ingenzi yari ivuye mu gisara cha Bukavu igiye ibuvira. Ni inkuru ya Vidaste Ngabo, umumenyesha makuru w'Ijwi ya Amerika ibuvira.
Fidel Shamamba n'umwe mu bagenzi bari muri iyo modoka ari mu bwoko bwa Okaper Shadar yarayo twikiye Bunyamwema ho muri komine ya Kiriba. Avuga yuko abantu bitwaje imbunda bagera kuri 50 barimo bavuga ururimi rw'Ikirundi babahagaritse babasohora mu modokari batwara imizigo, amafaranga ndetse n'amatelefone y'abagenzi. Nyuma baza gutwika imodokari ndetse na moto zari zishoreranye bakoresheje ikibiri. Umuyobozi uhagarariye amashirahamwe y'imodokari zikorera Uvira Bukavu, Bwana Kahungu Bani, aganira n'Ijwi rya Amerika nawe yemeje yuko abatwitse iyo modokari bavuga ururimi rw'Ikirundi. Gusa avuga yuko atazi umutwe w'inyeshamba babarizwamo kuko bari bambaye igisivire. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga Nyamwema aho iyo modokari yahiriye, twasanze bamwe mu basirikare bakorera batayo spesiyali ya 349 ikorera Kabunambo. Batubwira yuko ejo ku mugoroba batabaye basanga abo bagizi ba nabi bahunze berekeza mu misozi ya Kiriba. Umuvugizi wa gisirikare muri aka karere, Kapiteni Diedone Kasereka, atangaza yuko bari gukora amatohoza kuri abo bantu batwitse iyo modoka ndetse banyaga n'abo bagenzi kuko muri iki kibaya cya Rusizi hashize igihe nta bagwanyi bakirangwamo. Gusa ashira imbere yuko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kuba bwaturutse ku makimbirane ari hagati y'abacuruzi bafite imodokari zikorera Uvira Bukavu. Andre Byadunia, umuvugizi wa Societe Civile muri Uvira, asaba inzego zishinzwe umutekano ko zakongera abasirikare bakorera muri icyo kibaya cya Rusizi kugira ngo bashobore guhangana n'abagizi ba nabi bicara abanyaga bagenzi bava Uvira bagana Bukavu kuko iyi modokari atari iya mbere abagizi ba nabi batwikiye muri iki kibaya cya Rusizi. Mwumenya yuko ubu bugizi bwa nabi bubaye mu gisirikare cya Congo FARDC kimaze amezi agera kuri 4 kiri kugwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa teritwari ya Uvira, aho imyinshi muri iyo mitwe irimo FNL na Red Tabara yahunze yerekeza muri teritwari ya Mwenga. Vedaste Ngabo, ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Leta y'u Rwanda yaratanguje umugambi wo gusuzuma abanyagihugu indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa B na C. Ibaye inshuro ya gatatu uyu mugambi ugiye kurangurwa, ariko igisha nuko umuntu azoba yasuzumwe azohora ahabwa ivyatowe mu minota idashika kuri 15 mu gihe mbere vyamara ukwezi. Ni inkuru twakurikiranye yakurikiranye na Somtakabonyi, umenyesha makuru w'Ijwi ya Amerika i Kigali mu Rwanda.
kuri iyi nshuro biteganijwe ko hazasuzumwa abaturage 150,000 bo mu turere dutandatu tw'igihugu, harimo mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, abo mu turere tubiri two mu ntara y'Iburengerazuba, Karongi na Rusizi, ndetse na karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Kuri iyi nshuro kandi hazasuzumwa umuturage ufite kuva ku myaka 15 kuzamura hejuru, kandi uzasuzumwa wese nta kiguzi azasabwa. Ijwi rya Amerika ryagiye ku kigo nderabuzima cya Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, maze dusanga abaturage bitabiriye ari benshi kwipimisha. Umuturage yafatwaga amaraso yo mu mutsi, nyuma y'iminota 15 agahabwa igisubizo cye. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Remera, muganga Musabyimana Emile, yabwira uwipimishije igisubizo cye ari nako amugira inama.
Ibisubizo rero byabonetse basanze uri muzima kuri hepatite B na C, urabyumva ute?
Okay, ni byiza cyane, ni amahirwe kuri njye. Ubundi nari nzi ko ntashobora kuba nyifite nkuramo izino kampani sikora isuku. Nari mfite n'ubwoba, ahubwo nabibaza uburyo nzipimisha nkamenya uburyo mpagaze bikanshobera.
Ngira ngo hari nubwo tuvuge kuri muzima, ntibisobanura ko igihe cyose uzakomeza kuba muzima mu gihe udafashe ingamba zikomeye. Icya mbere rero ni uko ugomba kwirinda yandurira mu maraso cyangwa se by'umwihariko mu bikomere mu gihe uhuye n'uyirwaye. Ikindi cya kabiri, ishobora kwandura imibonano mpuzabitsina mu gihe idakingiye, cyane ko yandurira mu matembabuzi ayo ariyo yose. Ni muri urwo rwego rero dusaba ko nubwo ubaye muzima ntibyiza gukomeza kubyirinda.
Nubwo indwara iri mu zihangayikishije Leta y'u Rwanda ndetse n'isi muri rusange, urasanga abaturage batarasobanukirwa n'uko yandura ndetse n'uko yakwirindwa.
Nta byinshi nkizi ko ntago nyizi, ndayumva ariko ntago nyizi. Njye numva babivuga ko ibaho, ariko nanjye nyine mbyumva gutyo, nta makuru mbifite wahagije.
Ndayumva gusa ariko ntabwo nda.
Wayumvise he?
Abantu babivuga. Ntago nzi uburyo yaba umuntu ashaka kuyirindamo, ariko tuzi ko yica.
Kugeza ubu abaganga bavuga ko indwara ya hepatite B ndetse na C uburyo zanduramo byenda guhura n'uburyo agakoko gatera sida kandura. Dr. Damascene Makuza ukuriye ishami ryo kurwanya agakoko gatera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na hepatite B na C, asobanura uburyo indwara yandura.
Ari B na C kwandura ni kimwe, byandura kimwe n'agakoko gatera sida. Zandurira cyane cyane mu maraso. Umuntu uyirwaye ashobora kwanduza undi basangiye ikintu kiriho amaraso, wenda kikamukomeretsa. Ushobora kuba uri kwa muganga ugahabwa amaraso yanduye, hakiyongeraho no kwandura mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane B yandura mu mibonano mpuzabitsina ni kimwe n'agakoko gatera sida. Mu gihe hepatite C yo kwandura mu mibonano mpuzabitsina ni gake ku ijana, ni gatatu ku ijana. Ikindi, umubyeyi ubyara umwana we ashobora kuyimwanduza mubyara cyangwa mwonsa. Izo zombi ashobora kuzimwanduza mubyara cyangwa mwonsa.
Igikorwa cyo gupima izi ndwara za hepatite B na C kibaye ku nshuro ya gatatu. Kuri iyi nshuro biteganijwe ko hazapimwa abaturage bagera ku 150,000. Gupima byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2017, aho hapimwaga kuva ku bantu bafite imyaka 45 kujyana hejuru. Icyo gihe hari hapimwa abagera ku 200,000. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 hapimwe kuva ku bantu bafite imyaka 25 kujyana hejuru, hapimwa abasaga 300,000. Muri bo abagera kuri 6% basanganywe hepatite yo mu bwoko bwa C, ni ukuvuga abantu bagera ku 18%. Mu gihe abasanganywe hepatite yo mu bwoko bwa B bageraga kuri 3.9%, ni ukuvuga abasaga 100,000. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibi bikorwa byo gupima indwara ya hepatite B na C byayitwaye akayabo gakabakaba miliyari 600 mu mafaranga y'u Rwanda yatanzwe na Leta y'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima. Mibare yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu mwaka w'ibihumbi 2016 igaragaza ko abantu bagera kuri 1,400,000 aribo banduye iyi ndwara ya hepatite ku isi hose. Abari hagati ya 1,600,000 na 1,100,000 nibo bazandura buri mwaka. OMS yafashe gahunda yo kurandura hepatite kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2030. U Rwanda rwo rukaba rwayihaye gahunda yo kurandura iyi ndwara kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2024. Leta ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 izaba yaranduye iyi ndwara ya hepatite C. Leta ivuga ko 90% bazaba basuzumwe, muri bo 90% bazasanga barwaye bazajya bahabwa imiti, naho abavuye 90% bakaba bakize. Ibi ariko birareba indwara ya hepatite C. Naho kuri hepatite B, Leta ivuga ko umwana wese uzavuka azajya ahabwa urukingo rwa hepatite B amasaha 24 atarashira, kandi uzajya asuzumwa akayisanganwa azahita atangizwa imiti. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kugeza ubu mu Rwanda imiti ivura hepatite B ndetse na C ihari, nubwo kugeza ubu hepatite B yudakira, ariko hepatite C unyoye imiti neza ikira. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nchuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka tubibutse ko mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Nchuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu turabashimiye rero nchuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo muwandanye mumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi rya Amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese n'umunsi mwiza.